Iyi ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika irabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese, turi kumwe kuri munsi wa gatatu itariki 13 y'ukwezi kwa mbere umwaka w'2016. Muri kumwe na Federica Mundikije
na Daniel Ngabo, tubaha ikaze mu biganiro byacu.
Yamuhagarika akamwandikira akamubwira amakosa ye, ntago afite uburenganzira bwo kumutera umugera akiri kuri moto agenda. Turasaba ubuyobozi ko uyu muntu yajyanwa kwa muganga.
Uwo n'umunyagihugu wo ku mugwa mukuru w'u Rwanda Kigali asaba ko umunyagihugu agendesha ipikipiki yararyamye mu ibarabara yuzurizwa. Iyi nkuru turagaruka ko mu kanya, andi makuru tugiye kubashikiriza arimo inkuru y'ukuntu impunzi z'abarundi ziri mu Rwanda ziyungunganije mu kwitorera abazirongora. Turababwira kandi no ku gitero cy'umwiyahuzi cyabereye mu gihugu cya Cameroon.
Makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyahuzi yishe abantu 12 mu gihugu cya Cameroon uyu munsi ku gatatu, igihe iturikiza ko ikibombe yari yambaye ari kuri musigiti uzuyemo abantu bari korasenga. Abatetsi bavuga ko icyo gitero cyakozwe mu gitondo cya kare mu gisara cyitwa Kuyape, kiri hafi y'urubibe igihugu cya Cameroon gisangiye n'igihugu cya Nigeria. Gushika ubu nta n'umurwi n'umwe uratangaza ko ari we wakoze icyo gitero. Yamara icyo gitero cyabereye mu kibanza cya Macatewe n'umurwi w'abagwa b'intagondwa Boko Haram. Uyu murwi watangiye gukora bitero mu raruko bw'igihugu cya Nigeria kuva mu mwaka w'2009, kandi umaze imyaka itatu utanguye gukora bitero mu gihugu cya Cameroon. Mu kwezi kw'icumi, Leta Zunze Amerika zarungitse abasirikare 3,000 mu gihugu cya Cameroon bagiye gufasha mu rugamba rwo gutuza uyu murwi.
Radio Ijwi y'Amerika i Washington DC. Abategetsi mu buseruko bw'igihugu cya Afghanistan batangaje ko igitero cy'inkoho n'amabombe no munsi kuwa gatatu hafi y'inyubakwa y'ubuseruko igihugu cya Pakistani mu gisagara cya Jalalabad cyahitanye inteko zijeje umutekano indwi, abandi bantu 10 barakomereka harimo abasivile 3. Abagwanyi b'umugwi Islamic State bitiriye icyo gitero. Igipolisi cy'igihugu cya Afghanistan n'ivyabona batangaza ko icyo gitero cyatanguye igihe amabombe yaturitswa, amabombe akomeye hafi y'inyubakwa y'ubuseruko igihugu cya Pakistani, iri hafi y'inyubakwa y'ubuseruko Ubuhindi, ibitaro n'amashuri atari make. Umukuru w'igipolisi cyo mu karere ka Jalalabad, General Fazal Muhammad Sherzad, yabwiye abamenyeshamakuru ko abantu 3 bagize igitero barondera inyubako y'ubuseruko igihugu cya Pakistani, kandi bari bafise imigambi yo kwinjira muri iyo nyubakwa. Yamara amenyesha ko inteko zijeje umutekano zakikuje iyo nyubakwa zica zirica abantu mu kurasana kwa maze amasaha 2. Ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bw'igihugu cya Pakistani bwiyamirije ico gitero. Itangazo ry'ubwo bushikiranganji ryamenyesheje ko igihugu cya Pakistani casavye leta ya Afghanistan gutohoza neza ivyerekeye ico gitero no kubona ko umutekano w'abaserukira igihugu wubahirijwe muri Afghanistan.
Umutegetsi wo mu gihugu cya Turikiya uyu munsi kuwa gatatu yatangaje ko bajeje umutekano bahagaritse umuntu yikekwa ko ari we ari mu bakoze igitero cy'umuyahuzi cyahitanye ubuzima bw'abantu 10 ejo ku munsi wa kabiri mu gisagara cya Istanbul. Umushikiranganji w'igihugu cya Turikiya ajejwe intwaro yo hagati FKNL yavuze ko uyu muntu yahagaritswe ejo ku munsi wa kabiri ku mugoroba. Yamara ntazi na canke igihugu cy'amavukiro cy'uyu muntu yashikirije. Umushi antahe ala yavuze kandi ko uyu muntu yahagaritswe atari ku rutonde rw'abantu baronderwa n'ubutungane bw'igihugu cya Turikiya. Umushikiranganji w'igihugu cy'Ubudagi yajejwe imigenderanire Frank Walter yabwiye amenyeshamakuru hari mu gisagara cya Berlin ko Abadagi 8 bari mu bantu basize ubuzima muri ico gitero cy'umwiyahuzi, mu gihe hari n'abandi 9 bakomeretse. Umushikiranganji w'igihugu cy'Ubudagi ajejwe intwaro yo hagati yaciye yihuta kuja mu gisagara cya Istanbul inyuma yaho ico gitero kibereye. Yabwiye amenyeshamakuru ko ata kimenyetso na kimwe cerekana ko ico gitero cari ko kirondera kwica Abadagi. Yavuze ko ta mvu zotuma Abadagi bahagarika kugendera mu gihugu cya Turikiya.
Radio Ijwi y'Amerika Washington DC mwandanya kumviriza makuru twabateguriye. Ishyirahamwe rijeje umupira w'amaguru ku isi FIFA ryahagaritse mu mabanga y'umufasha akomeye wa perezida wa FIFA Sepp Blatter yagirizwa mu maroyego yerekeye ibiturire. Jerome Valk yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe FIFA yahagaritswe mu mabanga yiwe haraheze amezi 4 ku byagirizo by'uko yagize uruhara mu kugurisha amatike mu buryo bw'amagendo. Jerome Valk avuga ko atakosa yakoze. Vyitezwe ko Marcus Kartner yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe FIFA by'agateganyo kuva Valk ahagaritswe mu mabanga yiwe abandanya ayo mabanga gushika president mushasha w'ishyirahamwe FIFA towe ku itariki 26 z'ukwezi kwa kabiri. Jerome Valk yirukanywe mu ishyirahamwe FIFA imbere yaho mu mwaka w'2026 yarasubiye kugenwa mabanga mwaka umwe inyuma yaho. Ihagarikwa ryiwe mu mabanga y'umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe FIFA ribaye mu kiringo kiri munsi y'ukwezi inyuma y'uko Sepp Blatter aziririjwe mu bikorwa by'ishyirahamwe FIFA mu kiringo cy'amezi 8 bifatiye ku miliyoni 2 z'amadolari yahembye mu buryo budasobanutse umutegetsi mukuru w'urunane rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere k'Iburayi Michel Platini. Platini nawe nyine yarazirijwe kugira uruhara mu bikorwa byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abawugize umwuga mu kiringo cy'amezi 6.
Muri ko murabandanya kumviza iradio hejwe ya Amerika. Abashikiza manza babiligi batangaje ko bamaze kumenya amazu atatu abantu bikekwa ko aribo bakoze ibitero vya biyahuzi i Paris mu rwa mukuru gye gucu Faransa kwigenekezo rya 13 ryo kwezi kwa 12 binyegezamwo. Abo bashikiza manza uyu munsi kwa gatatu batangaje ko ayo mazu ari mu gisagara ca Charleroi hamwe no mu gisagara ca Sherbrooke. Abatetsi bo mu gihugu cy'Ubwirigi bavuga ko ayo mazu yose yakoreshejwe mu gutegura ibitero by'abiyahuzi byakozwe mu gisagara cya Paris. Imwe muri ayo mazu iri mu gisagara cya Sherbrooke ngo yakoreshwa mu gukora ibibombe by'abiyahuzi. Twobibutsa ko ivyo bitero byabaye ku igenekezo rya 13 ry'ukwezi kwa 11 i Paris byahitanye ubuzima bw'abantu 130.
Abashikiriza manza mu gihugu cy'Ubusuwede basavye uruhusha igihugu cya Equateur kugira bavugishe Julian Assange yashinze ishyirahamwe WikiLeaks muri ambasade ya Equateur mu gisagara cya Londres ku byagirizo by'uko yafashe umufasoni ku nguvu. Abashikiriza manza bo mu gihugu cy'Ubusuwede batangaje iyo ngingo no muswa gatatu mu kuvuga ko bigoye kumenya igihe inyishu izoshobora gutangwa. Assange aba muri ambasade y'igihugu cya Equateur i Londres kuva mu mwaka w'2012 ahari kagerageza kugwanya ingingo y'igihugu cy'Ubusuwede yo kumurongika muri icyo gihugu ku byaha by'uko yafashe umufasoni ku nguvu. Ageze mu gihugu cy'Ubusuwede, Assange ashobora kurungikwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika gucibwa urubanza ku nkuru z'ibanga yasohoye akoresheje uburyo ngurukana bumenyi.
Iyi ni programu y'ibiganiro byacu tubashikiriza iminsi yose ku radio inshuti ya bose yumvikana kuri FM 88.3 no ku ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 i Kigali. Mu Burundi twumvikanira kuri FM 94.9 no kuri FM 95.2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri www.radioyacu.voa.com.
Makuru avugwa mu ntara ya Gabinini sentare nkuru ya gisirikare mu Rwanda yaburanishije Colonel Tom Byabagamba icaha cyo gukora ibikorwa byambika ibara leta kandi ari umuyobozi. Uyo yahoze arongoye abasirikare bacungera ubuzima bw'umukuru w'u Rwanda Paul Kagame arahakana ibyo birego, akaba yabwiye sentare ko ivyaha yagirizwa ari ibinyoma kandi ko atabimenyetso abashikiza amanza bamuburanya bafise. Ni nkuru ya mugezi wacu Eric Bagiruza.
Ubushinjacyaha bwa gisirikare nibwo bwatangiranye ijambo bugaragaza ibimenyetso bushingiraho ko Colonel Tom Byabagamba wahoze kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu Paul Kagame yakoze ibyaha bise bya leta ari umuyobozi. Leta y'u Rwanda niyo yishe Major Sengati na Colonel Patrick Karegeya amagambo nkamuzuna muri cumu ryari. Leta y'u Rwanda yahubutse mu kuzamura imisoro Perezida Kagame afata ibyemezo ahubutse. Ubushinjacyaha buvuga ko Colonel Tom Byabagamba yayabwiye abasirikare bagenzi be ubwo bari mu butumwa bw'amahoro muri Sudani y'Epfo. Kuba nta rukiko rwigeze rwemeza impfuza bavugwa akaba yarabishyize kuri leta y'u Rwanda ibi ni ukuyisebya, aho niho ubushinjacyaha buhagaze. Ibi ni ibimenyetso byakuruye impaka ndende mu cyumba cy'iburanisha. Uruhande rw'iregura ruravuga ko byakoreshejwe ku cyaha rwarangije kwireguraho cyo gukwirakwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Maître Valéry Gakunza avuga ko abatangabuhamya bamwe badashobora kugaruka ku byaha bibiri bitandukanye. Arashimangira ko kuva ibyaha bitandukanye n'ibimenyetso byagombye gutandukana. Ibu bwunganizi bwa Colonel Tom Byabagamba busanga ari uko ubushinjacyaha bwabuze ibimenyetso. Ku bushinjacyaha, ihame n'uko umucamanza ari ugena inyito ya nyuma y'icyaha. Bwavuze ko igikorwa kimwe gishobora kubyara inyito z'ibyaha bitandukanye. Bwavuze ko bukurikije ubwoko bw'amagambo n'abayabwiwe, bureguye umusirikare mukuru yashoboraga guteza intugunda muri rubanda icyarimwe akanase bya leta. Umucamanza yasabye ubushinjacyaha kugaragaza byibura igikorwa kimwe burega Colonel Byabagamba gishobora kubyara ibyaha byinshi. Bwavuze ko kuba yaragiye imbere y'abasirikare akavuga ko Major Sengati yishwe na leta y'u Rwanda ubwirwa ashobora guhita yanga leta bwanzuye kuregwa yamamaje ibihuhana se bya leta. Colonel Tom Byabagamba wakunze kumvikana mu ijwi ry'ujubura kari mu cyumba cy'iburanisha yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha busabwa ibimenyetso bwa bibura bukajya gukora icyo yise gutira ibimenyetso byo ku kindi cyaha. Yagize ati gutira bivuze iki? Utira iyo udafite icyo ujya gutira. Yahise agira mu ijwi ryihuta kandi ry'ujuburakara ati ngiye korohereza ubushinjacyaha mbwunganire. Ni amagambo ubushinjacyaha butihanganiye buhita busaba ijambo igitaraganya burahaguruka. Bwavuze ko imvugo y'uregwa yuzuyemo icyo bwisa gasuzuguro. Bwasabye ko yiregura atesha agaciro ibimenyetso bimushinja akareka kunganira ubushinjacyaha. Izi mpaka umucamanza Major Charles Madudu yazisoje amenyesha impande zombi ko igisubizo kizaboneka mu ica ry'urubanza. Muzuna muri cumu ryari. Ubushinjacyaha buvuga ko yashatse kuvuga ko leta y'u Rwanda igizwe n'abicanyi gusa. Uruhande rwiregura ruvuga ko ijambo rifatwa uko riri bityo ko ibisobanuro nk'ibyo bidakwiye. Ubushinjacyaha bwabwiye umucamanza ko nta mpamvu yo gukina n'amagambo rimwe kurindi kuruta kureba ikiburanwa. Ariko Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda umukuru w'igihugu ati ibyo tuburana n'amagambo kuyahunga bwaba ari uguhunga ibimenyetso. Aha yabajije ati none se bazamutume gufata ntaganda zane ntaganzwa niba mutuma tomazane timu? Asaba ko amagambo ko yakabaye yahabwa agaciro. Colonel Tom Byabagamba yazamuye inyandiko imbere y'umucamanza avuga ko ari ikimenyetso ikubiyemo ikiganiro yagiranye na General Rudakubana. General Rudakubana ari mu masomo ye muri Amerika nk'uko yabisobanuye mu rukiko. Yabwiye Colonel Tom nawe wari Juba muri Sudani y'Epfo mu butumwa bw'amahoro ko demokarasi yo mu Rwanda itandukanye n'iyo mu bitabo. Si ngombwa ko bihura. Icyangombwa nuko mu Rwanda haboneka ibyibanze, amatora akaba mu mucyo, inteko imitwe yombi n'ubucamanza bigigenga. Ayo namwe mu magambo akubiye mu gisubizo Colonel Tom Byabagamba avuga ko yasubije General Rudakubana. Yabwiye urukiko ko ayo magambo ubwayo yagaragaza ko yavugaga neza leta mu gihe ashinjwa kuyisebya. Ubushinjacyaha kuri iki bwasubije ko butamurega ko yavugaga ibibi bya leta gusa, ko nta gitangaza kuba umunsi umwe yavuga ibyiza undi akavuga ibibi. Abatangabuhamya batatu b'ubushinjacyaha barimo General Aloyizi Muganga babajijwe ku itariki ya 28 z'ukwezi kwa 8 2014 bemeje ko nta biganiro binenga leta bagiranye na Colonel Byabagamba. Urego yavuze ko ibisubizo batanze atarafungwa bihabanye n'iby'abatangabuhamya bakoranaga ijuba yakunze kwita ibihuha. Colonel Chance Ndagano ni umutangabuhamya w'ubushinjacyaha wazamuye impaka z'urudaca ku baburanyi bombi. Colonel Byabagamba avuga ko bari kumwijuba mu butumwa bw'amahoro atazi ko ari umucamanza. Yavuze ko yatunguwe no kumubona mu rukiko ari uyoboye inteko imuburanisha. Yabajije umucamanza ati byashoboka ko umusifuzi yaba ari mu kibuga sifura umupira agahije ifirimbi mu mufuka agatera umupira. Ubuhamya bwa Colonel Ndagano kuri Colonel Byabagamba yabutanze nyuma y'iminsi 15 afashe icyemezo cyo kumufunga by'agateganyo. Kuri Maître Valerie Gakunza avuga ko uyu mutangabuhamya yatanze ubuhamya mu rubanza rumwe ku byo yaraza amaze kuruca. Yavuze ko Colonel Ndagano mu buhamya bw'atari buvuguruza icyemezo yari yafashe mbere. Maître Valerie asanga guha agaciro ubuhamya bwa Colonel Ndagano byatesha agaciro ubutabera by'umwihariko mu nkiko za gisirikare ndetse bigatuma rubanda rubutera icyizere. Ubushinjacyaha bwo buhagaze ku kuba umuntu uwo ari we wese afite uburenganzira bwo kumbwa imbere y'umucamanza keretse abaye adafite ubushobozi bwo kubara inkuru y'uburyo ibintu byagenze. Uruhande rwiregura rwasoje ruvuga ko ibirego by'ubushinjacyaha ku cyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi nta gaciro byahabwa. Ubushinjacyaha nabwo buvuga ko nta ubashure gwafite bwo kumenya niba ibimenyetso byabwa ari byo gutera utwatsi. Nyuma ya Colonel Tom Byabagamba wahoza kuri itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame ku itariki ya 15 z'uku kwezi hazakomeza kwiregura muramu we General Frank Rusagara nawe ni ku cyaha cya kabiri cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi. Aba babiri ndetse na Sergeant Francois Kabayiza wari umushoferi wa General Rusagara batawe muri yombi mu kwa 8 kwa 2014. Akabagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Mu Rwanda kandi igipolisi kirabeshuza amakuru avuga ko hari umunyagihugu agendesha ipikipiki yishwe n'abapolisi mu gisagara cya Kigali. Abapolisi beretse amamenyesha makuru umunyagihugu agendesha ipikipiki bavuga ko ariwe yatumye aba umwuka mubi watumye bagenzi we basa n'abakora imyiyerekano. Abanyagihugu babyiboneye babwije Ijwi rya Amerika ko babonye umuntu agendesha ipikipiki ariko arakubagugwa n'abapolisi. Uyo munyagihugu agendesha ipikipiki azwi ku izina rya Twagirayezu Valence yagumye mu minwe y'abapolisi. Ni inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Asumta Kaboye.
Ku gicamunsi cyo kuri wa gatatu nibwo ku mbuga nkoranyambaga hatangiye gucicikana amafoto y'umumotari wari uryamye mu muhanda, abamotari bagenzi be bashungereye ndetse n'abagenzi. uwabonaga uwo mumotari mu muhanda rwagati yashoboraga gukeka ko yapfuye. Ibyo abantu baherekanyaga ku matelefoni yabo byagaragazaga ko polisi yahohoteye umumotari ndetse bikamuviramo urupfu. Ariko nyuma y'akanya gato polisi y'igihugu yahise itumiza ikiganiro n'abanyamakuru, maze ku ikubitiro uwari wabitswe ko yishwe aba ari we wa mbere utangaza ko ari muzima, ko ndetse n'ibyabaye byose yabigizemo uruhare. Uyu ni Bwana Twagirayezu Valence usanzwe utwara moto mu mujyi wa Kigali.
Nari mu kazi mu gitondo ntwara abantu, ubundi genda umumotari natwaye umuntu wari ya kuri Simba nyura ahantu hateme. Umupolisi yafashe inyuma uzi ko inyuma hari ahantu bafata kuri moto. Nari nanze guhagarara ngira ngo atampana kure kuko nari nyuze ahantu hatemewe, nge ndikanga ngo hasi. Nyirawe yazana ni njyewe ntandaro wate ndasaba imbabazi abanyarwanda na polisi. Naguye hasi nawe igeza nkubita.
Abaturage babonye uko byagenze banyuranije cyane n'uwo bita ko yakorewe icyaha, bo bemeza ko umumotari yahohotewe ndetse bagasaba ubuyobozi bwa polisi guhana bwihanukiriye uyu mupolisi. Abaturage bavuga ko yahemukiye umumotari,
nago yagakwiye kumuhaga yamuhagarika akamwandikira akamubwira amakosa ye, nago afite uburenganzira bwo kumutera umugera kiri kuri moto agenda. Turasaba ubuyobozi ko uyu muntu yajyanwa kwa muganga.
Kana karengana rwose kabisa, umuntu yarenganye bamuteragura imigeranga duhagazanga n'umugenzi yaratwaye.
Ibisabwa n'abaturage ko umupolisi wahohoteye umumotari yanwa by'intangarugero byatewe utwatsi na polisi y'igihugu, maze komiseri ushinzwe umutekano wo mu muhanda George Rumanzi yemeza ko ntacyo umupolisi yakoze.
Nta mumotari wakomeretse, nta mumotari wapfuye nk'uko byari byavuzwe mbere. Icyabaye ni umumotari wanze kubahiriza amabwiriza y'umupolisi mu gushaka kwiruka akagwa, ndetse yashaka kubyuka afata moto ye bayifata akigwandika ikamera nk'umuntu wapfuye mwamubonye. So turababwira rero tubwira n'abandi banyarwanda yuko akajagari k'abamotari kagaragaye hariya katatewe n'amakosa y'umupolisi, katatewe no gukomereka k'umumotari, ndetse nta n'umuntu wahaguye.
Bwantaganzwa Celestin umuyobozi w'abamotari mu Rwanda yabwiye itangazamakuru ko umumotari ari bufite uruhare runini mu byabaye, ariko abajijwe n'itangazamakuru wagize uruhare ruto mu byateye igisa n'imyigaragambyo mu bamotari asubiza ko ari shitani.
Uyashatse guca muri uwo muhanda ufunze, umupolisi aramubuza kuko uwo muhanda udacibwamo n'ibinyabiziga. Umumotari ashaka gucamo ku ngufu agwa muri borodire y'umuhanda. Aguye muri borodire y'umuhanda, we icyo yahise akora yahise arambara mu muhanda avuga ko akubiswe n'umupolisi bimeze nk'aho yapfuye. Twebwe nge uruhare runini narushyira ku ikosa ku mumotari kuko cyane yanyuze ahatemewe kunyurwa, n'ibigaragara ntabwo umupolisi yiza mukubita ahubwo ni borodire yaguyemo. Ariko n'ubu umumotari twarimo tuvugana arahari.
Muravuga ngo uruhare runini n'urw'umumotari, urundi rusigara mu Rwanda.
Nta urundi, urundi navuga ko n'urwa shitani.
Kugeza umumotari wateje igisa n'imyigaragambyo mu mujyi wa Kigali yasigaye mu maboko ya polisi, ndetse yari kumwe na mugenzi we nawe ukurikiranywe kuko yagendaga mu muhanda avuze induru ko mugenzi wabo yishwe. Ubuyobozi bwa polisi buvuga ko bugiye gukomeza gukurikirana ibyaha abamotari bakoze ngo bazabashe kubihanirwa. Komiseri Rumanzi George.
Ndetse nimba murebye hari n'undi mumotari nawe wagiye avuze ibihone yiruka inyuma y'imodoka ya polisi yari izanye uyu nguyu, nawe arakurikirana. N'abandi bose bagiye bagira akajagari mu guteza kariya akajagari, harakora iperereza, barahanwa n'amategeko hakurikijwe uburemere n'ibimenyetso bigaragara.
Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Wili Nkurunziza umurundi mu bahungiye mu gihugu cy'u Rwanda yatoye ngo arongore impunzi zose ziba mu muji wa Kigali. Abagize ibiro bigiye guserukira impunzi bose hamwe n'abantu indwi basubiriye abari bahasanzwe, aho wari ku isonga yava mu gihugu cya Congo. Batandatu bagize ivyo biro bahora arabakoresha ushake b'amashirahamwe afashe impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, ari nacyo catumye haba amatati muri ayo matora kuko uruhande runini rw'abarundi bari biganje muri ayo matora rwavuga ko Willy Nkurunziza batamushaka, kandi ngo asanzwe akorera HCR kandi ngo bamwibiye amajwi. Ayo matora yararongowe n'ubushikanganji bw'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda, abajijwe intwaro mu karere hamwe n'abo mu ishirahamwe HCR. uruhande rumwe rw'impunzi z'abarundi rwaciye rukinjura kuko uwo bari bifuza kandi bavuga ko yaronse amajwi menshi atariwe yashizwe imbere ariko icyo gikorwa cabandanije ukuri kwamye n'inkuru ya Tabita Mukamson.
Mu munzi zitavye ayo matora harimo abarundi ahanini n'abanyekongo abarundi niho bari benshi mu kugira ayo matora kogwe abari bifuza kwitoza babanje kwereka abo bagiye guserukira ivyo bazobafasha mu migambi bashikiriza ahanini bavuga ukuntu bazoserukira impunzi amatora atanguye abari baserukiye akarere n'umushikiranganje bw'impunzi mu gihugu cy'u Rwanda basavye impunzi umumwe wese kuje inyuma y'uwashaka gutora abatorwa mu kibanza cy'umuyobozi mukuru baronse amajwi atandukanye wa mbere yaronse amajwi 168 wa kabiri ijana 61 wa gatatu 101 ariko uruhande rumwe rwavuze ko abakozi ba HCR n'ubushikiranganje cyo kimwe na karere batabishizemwo umuco kuko atamunzi yaririmwo mu hagarariye amatora
jewe sinagumutse natoye mugabo ubwo nubwo natoye nagaye amatora ingene yagenze kuko ukuntu vyagenze umva baharura umva nkuko amatora tumenyere ko ate ukuntu ateza ku ari nk'umuwasere aciyemo agaharura cyangwa undi muntu batoye ateza kurondera nawe umuntu mujya mu mandate ashobora kuverifya arabe yuko ajya amajwi bamuhaye ari nicyo nagaye kwa yomatora ni nacyo cyatumye nabandi bagumuka bamwe bavuze ati uyu abo bo muri asere bashigikiye wiri kuko bakorana bazinanye abandi bakavuga ati biragaragara yuko amajwi babahaye akwiye
uruhande rwacu abagumutse hari ndane ntago twashatse gutora uri kuko tuza amatsiku ya wiri wiri nige tumaranye igiye kirekire tujya muri asere tujya guhembwa n'ivyo kujya ikino cyadu babaje ubwa nyuma n'abantu bose twari muri asere tugiye wembe kwa kugasaraba Kanombe hari mu mama binji ndani afite umwana kuva mu gitondo kuva saa 2 zo mu gitondo gushika saa 4 z'ijoro abo twa turi kumwe barabizi saa 4 z'ijoro turi hariya turamubwiye ababariya base nabafite abana bagende guhembwa kwebwe tukira abajene tugume hano wiri yafashe umujyango arawusunika asuguma n'umwana aramuboma nico twamangiye wiri kuva ico co kugasaraba kandi nuri yarari hari ndani ntago wiri yigeza musumbisha amajwi ya undi twa twato
ico gikogwa cabandanije ugo ruhande rutashimye uko amatora y'umurongozi wa mbere yagenze baciye bahitamo kuva mu matora haca habandanya gutora ababishaka aba batubwiye impamvu bahisemmo wiri kandi abatari bake bamwiyamirije
oya kwebwa baharuye neza pe kwa mutoye neza kandi wiri turamuzi ni inyangamugayo ni mu Burundi n'ukuri ni inyangamugayo pe
njewe icyatumye ntora wiri nyene nuko yampaye service nziza naraje ngaha je kwibarutsa wiri ahita anyorianta aho ngomba kuca kwibaruza ndangije ndagenda ndibaruza anyinjiza hariya kuri plani mpita mbwira nibwo nabwiye nyene mama umushiki wanje nyene uyu nimuze nyene mutore wiri nabonye nabonye ari umuntu uri seriye
kubwa wiri inkuru nziza yatongwa arongora abandi intsinzi arayishimye agiye gutwarira bose naho harabatamwemeye
iyi intsinzi nibaza yuko ari intsinzi y'impunzi zose ziri ngaha muri Kigali kuko twari twiteze uyu munsi kugira ngo tuzovugire impunzi zose dushikane ijwi cyane y'impunzi kure murabona impunzi ziba mu bisagara bahura n'ibibazo byinshi haribwo uburenganzira batari bafise ariko tuzogerageza ngo ijwi ry'impunzi rishike kure kandi kene nuko tuzogerageza gukora ngo basubire mu bihugu by'iwabo ico nico gikuru cyane zo bakumarira
wibaza ko bigiye kukorohera kurongora abantu muri bo hari mu ruhande rutari ruto rutakwemera
icyo nashaka kuvuga nuko turi mu bihugu kigengwa n'amategeko hari inzego zitandukanye hari inzego za midimare hari inzego za aser hari n'izindi nzego nyinshi zari ngaha zariko zirakurikiza urutonde amategeko ingene amatora aba ubwo rero natwe cyo tuvuga tuti dushira ahamategeko abuze
wiri abona ko impunzi zamwizeye kubera ibikorwa yarasanzwe abafasha
byerekanye yuko impunzi muri rusange zamenye gutora neza bazi icyo twamaze tumaze amezi atandatu dufasha impunzi kandi ku buntu ta mushahara ariko turarondera kandi n'ubu twiyemeje kandi gukomeza igikorwa cyo gufasha impunzi muri rusange
uwo mugwi w'abarundi utemeye ayo matora wavuye wandika urupapuro rwo gushira umushikiranganji bamumenyeshe ko barenganijwe abo barundi batashe agashavukaniga bavuga ko ivyo bahunze babisubiyemo wari yaserukiye ubushikiranganje bw'impunzi niyemeye kuvugira kuri mikro zacu kuko yavuze ko ataburenganzira abifitiye ikigali mu Rwanda Tabita Mukamusoni ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC tubibutse nshuti mwese ko muri ko mubandanya kumviriza Radio Ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ubu naho n'umwanya wo kubashikiriza ivyumviro n'ivyifuzo by'abanywanyi bacu kuri Facebook tegama twi mugenzi wacu eje ni mukankusa yadusomeye ubwo butumwa
Abanywanyi bijwi rya Amerika bavuze ku makuru y'umotari uri mu maboko ya police banavuga ku rubanza rwa Colonel Tom Byabagamba kubyerekeye umumotari polisi y'u Rwanda yanyomoje amakuru avuga ko hari umumotari wishwe na polisi mu mujyi wa Kigali. Polisi yeretse abanyamakuru uwo mumotari avuga ko hari wateje umwuka mubi watumye bagenzi be basa n'abakora imyigaragambyo. Abaturage baraho ibyo bikorwa byabereye babwiye Ijwi rya Amerika ko babonye umumotari ahohoterwa na polisi. Uyu mumotari uzwi ku izina rya Twagirayezu Valence ari mu maboko ya polisi. Fideli ati nubwo nta wavuguruza leta ubwo abaturage barabizi neza. Geoffrey ati amatohoza yimbitse nakorwe hama abagirwa n'icaha babihanirwe. Nibaza ko mu Rwanda ata corruption no kuvuga ruswa ihari nko muri Uganda. Bonaventure ati umumotari DMI yamuhabuye nyine avuga ibyo bamutegetse atakarengane karaha mu Rwanda. Hakimu atariko polisi y'u Rwanda ubwo murayizi mwebwe utarebye neza baguhabye rwose. Jonathan ati mbega ubugizi bwa nabi ko buguma bwiyongera ku isi. Norbert ati ntabwo yapfuye nta nubwo yakomeretse ariko umupolisi ni uri mu makosa kuko yamukubise umugeri kandi amategeko atamwemerera kwihanira kandi nibyo yamuhaniraga nta shingiro bifite. Ati ariko rero umukozi umwe ntagakora ikosa ngo byitirirwe igihugu cyose kuko polisi yahise iza kumutabara kandi uko biri kose uwakoze amakosa arabihanirwa. Ndumva tutabyitirira polisi muri rusange kuko abantu bakunda byacitse. Uwita umwuzukuru wa Kanjogera yanditse ubutumwa burebure ntituri busome bwose cyakora haragira ati ya mbega ikinyoma we. Ati uwo mumotari yatewe ubwoba na polisi ngo yishinje icyaha atariko bagiye bareka gutekinika. Abaturage bari bahari barivugira ko umupolisi ari wahohoteye umumotari ubwo yari ari gushakisha umugenzi wo gutwara maze umupolisi yahise amutera umugeri maze umumotari ahita yikubita hasi arakomereka. Abandi bamotari baza kumutabara bakora imyigaragambyo yo kwerekana agahinda batewe n'uko umumotari mugenzi wabo ahohoterwa. Ati maze abanyamakuru bafashe iyo video n'amafoto abapolisi bahise babambura ibikoresho byabo none ngo umumotari niwe wahohoteye umupolisi. Ati ibyo ninde wabitinyuka? Ati bagiye bemera amakosa bakoze bareke gutekinika. Ati polisi y'u Rwanda wagira ngo ntikosa. Uwita TIwe ati bateye ubwoba ni danje. Ngibyo bimwe mu byo bakunze ibijwi rya Amerika bavuze kuri uwo mumotari uri mu maboko ya polisi. Ikindi bavuzeho nkuko nabibabwiraga mu kanya n'urubanza rwa koloneli Byabagamba. Urukiko rukuru rwa gisirikari mu Rwanda rwaburanishije Colonel Tom Byabagamba icyaha cyo gukora ibikorwa bisebya leta ari umuyobozi. Yiregura kuri iki cyaha uyu wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barindaga umukuru w'u Rwanda Paul Kagame yabwiye urukiko ko ibyaha ashinjwa ari ibinyoma kandi ko nta bimenyetso ubushinjacyaha bufite bimushinja. Ubushinjacyaha bwavuze ko nta bubasha uregwa afite bwo kwemeza ko ibyo aregwa ari ibinyoma mu gihe adatanga ibimenyetso bivuguruza ibyo bwatanze. Pamela ati nagira ngo iremantanya rikorwa i Burundi gusa mu Rwanda naho kandi ari waba w'Imana. Alexi ati abategetsi b'u Rwanda bakwiye kwiga neza ico bita demokarasi. Kai ati none niba koloneli wari urwanye ajujubwa gutya ubu umuturage wo hasi bite koko. Ngibyo rero bimwe mu byo abakunzi b'ijwi rya Amerika batwandikiye mu kanya.
Urakoze Eugenie tubiyutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika mu kanya turasozera amakuru yacu. Fidele utubutse incamake y'amakuru twashikije.
Ku bwa Afghanistan batangaje ko igitero c'inkoho n'amabombo no musiko wa gatatu hafi inyubako y'userukira Pakistan muri gisagara cha Jalalabad cyahitanye intego zijeje umutekano n'abandi bantu 10 barakomereka harimo abasivile batatu.
Umuyahuzi yishe abantu 12 mu gihugu cha Cameroon uyu munsi kwa gatatu gihe yiturikiza ko kibombe yari yambaye ari ku musigiti uzuyemo abantu bariko barasenga.
Ishyirahamwe FIFA yahagaritse mu mabanga y'umufasha akomeye Jerome Valk yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe FIFA.
Nshuti mwese mukunda iradio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguriye umunsi bigarukiye ngaha. Tuboneyeho kandi akanya ko gushimira ingenieur yadufashije mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Innocent yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye kuri mikoro na Frederic Nkundikije
na Fidel Niyongabo. Tubifurije kugira umugoroba mwiza ibiganiro byacu bikaba bibandanye.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.